Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwongeye kwirirwa mu Burundi, radio ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR ntiwatereranye abanyarwanda mu gihe cya genocide n'intambara.
Byari bikomeye, hari amateka akomeye asharira, aho abantu babuze ubuzima bwabo, abantu babuze batatanye n'ababo, aho abantu babuze ingingo zabo, abantu babuze icyo kurya bakabura amazi meza bakabura byose.
Julien Amahoro ni umunyamategeko wa CICR Rwanda ushinzwe n'itumanaho. CICR imaze imyaka 60 ikorera mu Rwanda. Nawe ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ryatangaje ko virusi ya Marburg yacitse mu gihugu cya Tanzania. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, ni naho dutangiriye amakuru yo hirya no hino ku isi. Tanzania yatangaje ko nta virusi ya Marburg ikirangwa mu gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nini nazwe.
Haiza meza birarenga Tanzania itangaje ko yatewe n'umugera wa Marburg. Abemeje ko banduye uwo mugera ni 9, abo wahitanye muri ico gihugu bakaba 6. Umuntu wa nyuma yapimwe uwo mugera ntibawumutore ko muri Tanzania yawupimwe higenekerezo rya 19 ukwezi kwa 4 uno mwaka. Ishami rya ONU ryita magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo bivuga ko bisaba iminsi 42 gusa nyuma y'igipimo cya nyuma kugira ngo ikiza cemezwe ko caheze. Iryo shami rya ONU ryita magara y'abantu ku isi rikavuga ko ari ubwa mbere umugera wa Marburg waruteye muri Tanzania. OMS ibandanye isigura ko mu vyatumye uhera harimo ingingo zitandukanye Tanzania yagiye irafata kugira ngo ntukwiragire mu tundi turere. Akarere ka Kagera ko muri Tanzania niko abanduye uwo mugera bose bibonekejemwo. Ico kiza kigitera muri Tanzania cateye kandi no muri Guinea Equatorial. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bukavuga ko aho bumaze kumenya ko bahitanywe n'uyo mugera ari 12. Umugera wa Marburg urashusha cyane n'uwa Ebola. Ku nshuro ya mbere wibonekeje mu Budagi mu gisagara citwa Marburg ari naco witiriwe. Nta rucancu canke umuti ugira. Gusa ishami rya ONU ryita ko amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo rivuga ko hari imiti yo kuvura iriko irageragezwa. Hambavu ya Tanzania na Guinea Equatorial, ibindi bihugu byo muri Afrika uwo mugera umaze kwibonekezamo ni Uganda, aho waheze mu 2017, Afrika y'Epfo, Angola hamwe na Kenya.
VOA ni ijwi rya Amerika. Ministri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yavuganye gato na mugenzi we w'Ubushinwa Li Shangfu, bahuriye mu nama ku mutekano ibera i Singapore. Diane Nini nazwe komeza.
Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika Austin na Li Shangfu wo mu Bushinwa bahuriye mu nama mpuzamakungu mu vy'umutekano no kwivuna abansi yamibera muri Singapore uko umwaka utashe. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika bwatangaje ko Amerika yari yarasavye Ubushinwa ko umushikiranganji wabwo mu vyo kwivuna abansi yobonana na mugenzi we wa Amerika, ariko Ubushinwa buravyanka. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika bwavuze ko naho Ubushinwa bwase uwo muwonano mu birori vyo kugurura inama abo bategetsi bahuriyemwo bavuganye gato cane bongera bararamukanya. Pentagon ikabandanya isigura yamara ko ivyo bavuganye bidakomeye cane. Haheze igihe hari icuka kitari ciza hagati ya Amerika n'Ubushinwa bivuye ku bipira birungikwa mu kirere Amerika yarasiye mu kirere cayo yemeza ko vyari vyarungitswe n'Ubushinwa gusoma urusaku. Hari n'ibibazo bijanye na Taiwan Ubushinwa bwemeza ko ari kirwa cabwo. Naho icuka hagati ya Amerika n'Ubushinwa kitari ciza, hari ibimenyetso vyerekana ko impande zose zifuza gutorera umuti ibizitandukanye. Mu 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika twibutse ko yari yarafatiye ibihano umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Bushinwa Li Shangfu kubera ibirwanisho Ubushinwa bwoba bwaraguriye Uburusiya. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika bukavuga ariko ko ibihano Amerika yashize kuri uwo mutegetsi w'Ubushinwa bitobuza ko abo bategetsi uko ari babiri bicarana bakaganira.
Diane Ninina hazwi urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, nimuge no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya gato cyane amakuru y'ibyaga bigari. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR wijihije imyaka 60 umaze ukorera mu Rwanda, urishimira ko utatereranye abanyarwanda mu gihe cy'intambara no mu gihe cya genocide mu 1994. Ni inkuru ya Sumutakabo yuri Kigali.
Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR itangaza ko kuva mu mwaka w'1963 aribwo watangiye gushakisha ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda. Uyu muryango usobanura ko utahise uhabwa ibyangombwa, ariko watangiye ibikorwa bike mu Rwanda birimo byo kwita ku bari bafungiye muri gereza zo mu Rwanda, bigirwamo uruhare n'abakozi bavaga i Geneve mu Busuwisi. CICR itangaza ko ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda byabonetse nyuma y'imyaka 27 ibisaba. Mu mwaka w'1990 CICR yatangiye gukorera mu Rwanda ishyira ibiro byayo mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ari nawe gikorera kugeza ubu. Imihango yo kwizihiza imyaka uyu muryango umaze ukorana n'u Rwanda wabereye ku cyicaro cyayo mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge. Muri uwo muhango hanabereye ibikorwa byo kumurika amafoto anyuranye y'ibikorwa by'uwo muryango kuva ukandagije ikirenge mu Rwanda mu 1990 ubwo wari umaze kuhagira icyicaro. Aya mafoto agaragaza ibikorwa bitandukanye bya CICR birimo kwita ku mpunzi zariza Nyacyonga hafi y'umujyi wa Kigali mu mwaka w'1993. Ni impunzi ahanini zari zahunze ibice by'amakomine cyahoze ari prefecture ya Byumba byari byigaruriwe n'ingabo za FPR Inkotanyi mu ntambara zari zagabye ku Rwanda kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990. CICR igaragaza ko nubwo byari bigoye gukora mu gihe cy'intambara na genocide itangiye mu 1994, uyu muryango wishimira ko yitigeze ihagarika ibikorwa byayo byo gutabara bari mu bibazo ifatanyije n'abakorerabushake ba Croix Rouge y'u Rwanda. Na Mahoro Julien, umunyamategeko wa CICR ushinzwe n'itumanaho, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Umu chef wa delegation twari dufite Philippe Gaya muri buze kumubona mu mafoto, afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusigara kugira ngo abashe gutanga ubufasha bw'ibanze. Ntabwo twavuga ko ari bwose yatanze, ariko ubufasha bw'ibanze byari bikomeye. Hari amateka akomeye asharira aho abantu babuze ubuzima bwabo, abantu babuze batatanye n'ababo, aho abantu babuze ingingo zabo, abantu babuze icyo kurya bakabura amazi meza bakabura byose. Twari dufite clinique hano hafi na niyo ofisi yacu mubona, irimo abaspecialiste bashinzwe kubaga gutoragura abantu bari mu nzira babuze amaboko bakabazana bakajya muri clinique mwabibonye mu mafoto, kubafasha kugira ngo babashe kubona serivisi z'ibanze.
Kugeza ubu CICR itangaza ko yishimira ko hari umubare utari muto w'abanyarwanda yafashije mu gihe cya genocide bakaba barabashije gusubirana ubuzima. Madamu Hitimana Esperance ni umwe mu bahungiye ku cyicaro cy'umuryango wa Croix Rouge mpuzamahanga mu Kiyovu mu 1994.
Naje kwisanga ndi muri Croix Rouge kuba nari nakomeretse. Twari dutuye mu Bigogo, urugo twari batanu twari twakomeretse, nibo bafashije baramvura bitangira gukira neza. Umenye abantu babona bahuraga n'abantu bafite ibikomere batemwe bagize gute, babajyanaga nko kuri mu muhanda principal, nubwo benshi wasangaga ari abantu urya batemwe bagize ibibazo byo gutotezwa, ko abantu baravugwaga, abantu twararyaga, ahantu ho kuryama ngira hari hatoya, abantu basaga baryaba nko mu tublankara.
Muri iki gihe ibikorwa by'uyu muryango bisigaye cyane muri gahunda yo guhuza abana baburanye n'imiryango yabo. CICR ivuga ko guhera mu 1994 abana bagera ku 20 bahujwe n'imiryango yabo. Kamanuziyeri ashinzwe ishami ryo guhuza ababuranye n'ababo avuga ko bagifite umukoro.
Kugeza n'ubu hari abakitugana hano kuri CICR identifikasiyo igoye cyane, ariko hari ibimenyetso. Umuntu ashobora kuvuga ati yari afite inkovu ku mutima nangwa se yari afite indegeya akandi gatoki kiyongera ku ntoki ze, biradufasha nabyo cyane. Demande z'abantu bagishakisha abana babo turazifite nyinshi. Ubu dufite 2437 ababyeyi bashakisha abana babo.
uyu muryango utangaza ko usibye ibikorwa byo guhuza baburanye n'imiryango yabo bigisha amategeko yubahirizwa mu gihe cy'intambara. Muri byo harimo kwigisha abasirikare n'abapolisi bajya mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu binyuranye bya Afrika. Ambasaderi Guillaume Kavaruganda, umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, niwe wari uhagarariye leta muri uyu muhango. Kavaruganda yashimye uruhare rwa CICR mu bikorwa binyuranye yakoze mu Rwanda. Uyu muyobozi ashimangira cyane ko bazirikana ibikorwa by'ubutabazi cyane cyane mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imiryango myinshi mpuzamahanga yanenzwe kuba yaravuye mu gihugu mu gihe cy'intambara na Jenoside byabaye mu 1994. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ako ni Samputu Jean Paul wakaturirimbiye akaduha kubuntu. Mu Burundi leta imaze imyaka 17 itangiye umugambi wo kuvuza kubuntu abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko n'ababyeyi bibaruka. Abivuza bakirwa bate, imiti bayihabwa bate. Ni inkuru mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu ntara za Cankuzo na Ruyigi mu Burundi nyine. Muragezweho na Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Muri komine Mishinga y'intara ya Cankuzo, abanyagihugu baho bavuga ko bashima umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu, ariko abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko bafise ingorane nyinshi muri icyo gisata cy'amagara y'abantu. Izo nazo zituma uwo mugambi wa leta wo kuvuza abana bato bato ku buntu utagenda neza.
Urumva giye kuvuza gacusanga nk'imiti wasabye gacusanga nta yihari bagacyo kunguka muri farumasi. Icusanga ari nk'imiti y'inzoka, iyo keshi ntikunda nko kuboneka cyane. Irya y'inzoka na rujya rwasanga rugumuka nko mu nda, gashobora gusanga irya miti itaboneka.
Umva ikibazo dufise nuko atabwiriro rikuru dufise nga n'abaganga urabona nk'ibyo biro rishasha byo ngaho muri Remera abaganga musanze ni bake.
Mu ntwaro muri komine Mishiha baremeza ibishikirizwa nabo barongoye. Pascal Niragira, umunyamabanga ntayegayeze wa musitanteri w'iyo komine, agahumuriza abanyagihugu ko hari biriko birakorwa kugira izo ngorane zishobora kugabanuka vuba.
Turagendeye amavuriro nka yose ari muri komine Mishiha. Ikibazo nyamukuru bagiye badushyikiriza ni ikibazo kijyanye n'abaforoma. Abaforoma usanga ari bakenya ku bari bategekanijwe, bigaca byunyuka n'ukuntu tudafise ibitaro, hariho ubukene bw'abaganga. None rero twebwe komine Mishiha guhera mu 2016 twari twatanguye kwiyubakira ibitaro by'akarorero.
Cyo kimwe n'abanyamishiha abanyabutezi kandi ntibaronka imiti ku buntu iyo bagiye kuvuza abana ku mavuriro atandukanye ya leta.
Hariho igihe rero kwa muganga batubwira yuko imiti ya Kenya atubwira ngo tuze kuyigurira ku mafarumasi, ndetse no mu bitaro akubwira ati genda uze kwiyongerera umuti. Icyo usanga nawe uri umuntu mutoyi ufite kajya irya karata ya kamu uyifise, cyahora bitworohera ko urose kabu ko watutanga amafaranga makeyi cyane kugira ngo umuntu yipfutse.
Ibishikirizwa kandi n'abanyabatezi ko bitaborohera kwiyunguruza kubera ububi bw'amabarabara biremezwa na Christine Bwongeye, icegera cy'urongoye ivuriro ryo kwisuma muri komine Butezi. Umupfasoni akavuga ko n'ubukene bw'igitoro cyo gushyira mu modokari gusiha baniha buri mu bihanze abakenera kwivuza muri ako karere.
District sanitaire tupuke ya Butezi isa mavuriro menshi kandi hantu habi amabarabara premane imabi gose rero, kandi kubera ambulance ari imwe n'ubusazi irashaje urashobora guhamagara ambulance bacaba kugira ngo yagiye umugege ari urgence, umva bica bigorana. Hama iyindi ngorane ihari kandi ikomeye ni iy'igitoro, urashobora guterefona ngo baze gutora umurwayi bacaba kugira ngo nta bitoro biriho.
Mu ishyirahamwe riharani n'agateka k'abarwayi Stemabu naho nyene baremeza ko ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ya leta yo kuvuza abana batararenze imyaka 5 ku buntu yagiye irahura n'ibibazo mu mihinga itandukanye y'igihugu. Sylvain Habanabakize avugira Simabu agasaba leta ibicishije ku bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida gutorera umuti icyo kibazo.
Ni ngwanye rero aho dusaba leta twe muri Simabu ko hoba ingingo mperekeza leta ikama yitwararitse kimwe twita mu gifaransa les médicaments essentiels ntigera ibura ama stock ya farumasi z'ayo mavuriro canke bitagenze uko leta karaba ikuntu ikorana na mafarumasi privé kugira ngo umuvyeyi bandikiye imiti y'umwana wiwe acagenda ku mafarumasi abikora utwabo maze bazi badeclare amafaranga hama leta ibasubiza
umugambi wa leta wo kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'abavyeyi bibaruka ku buntu ku rwego rw'igihugu watangwe kuja mu ngiro kuva mu mwaka 2006 watangujwe n'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe ryo mu mwaka 2005 yinjira mu banga yo kurongora igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Desire Atungimana urakoze watubwiraga rero inkuru y'Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muri za mu ntara za Cankuzo na Ruyigi kubirebana no kuvura abana ku buntu abana batarageza ku myaka 5 n'ababyeyi bibaruka. Guhatanira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore bizatangira ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 7 kugera ku ya 20 y'ukwa 8 muri uyu mwaka. Ibihugu bya Australia na Nouvelle-Zélande nibyo bizakira iri rushanwa. Rizaba ririmo amakipe 32 y'ibihugu nyine. Ibyo bihugu birimo 4 bya Afrika ari byo Afrika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye umunyamakuru w'imikino ufite ishyirahamwe Sports for Hope na radio yitwa Radio Africa for Hope. Ari mu bazakira abakorera bushake bazafasha muri ririya rushanwa ry'igikombe cy'isi rero cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore. Ubu Ndizeye ari muri Sweden. Ese haba hari impungenge kuri rurushanwa ry'iki gikombe cy'isi? Ndayizeye.
Igikombe imyiteguro yacu turi kwatuyikurikiranira hafi cyane, ariko rero twamenyesha yuko gushika uno munsi ibiharuro ibitigiri cyangwa da statistique z'ingene icyo gikombe kiriko kiritegurirwa n'ingene kizogenda birerekana neza cyane yuko kino gikombe kirindiranywe igishika cinshi. Umuntu aravye nk'uko mubivuze nuko ibitigiri bishasha bivuga yuko amatike umuriyoni amaze kugurishwa kuva mu kwezi kwa 4 buguruye amadirisha yo kugurura amatike y'abazororera ico gikombe cy'isi yose. Hanyuma iki nacyo cyerekana ko ari igikombe kidasanzwe, n'ibyo ni igikombe cya mbere kigiye kwitabwa n'ibihugu 32 mu rwego rw'abagore n'abakobwa. Biraraboneka rero yuko n'ibijyanye n'amadroite cyangwa uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'abakobwa buraboneka uko byaduze cyane, nacyo bituma rero na FIFA mu BCD yaragize ikibazo cyo kugira itange isoko y'abazokwerekana izo nkino abazo bafitiye uburenganzira, anacyo gituma rero ubu atamuntu asanzwe cyangwa televiziyo isanzwe y'izo bifite uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa.
Kubona Afrika zose rikwirwa n'ibihugu bine, ni kuvuga Afrika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc, mubona ibyo bihugu bikwiye cyangwa haracyakenewe kugira intambwe ziboneka mu byerekeye guteza imbere mu rukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni muri Afrika?
Icyo ni kibazo kidasanzwe, ariko rero nibaza yuko umuntu arabye nibyo ibihugu bizokwita bakino gikombe cy'isi yose byaradugijwe biva kuri 2024 bijya kuri 32. Nibaza yuko ku bijyanye n'umugabane wa Afrika, umugabane wa Afrika usanzwe ufite ibihugu 4 cyangwa bishobora kuba 5 kuko hari igihugu gitegezwa guca mu nkino za playoffs, ariko kitaroso ubwo burenganzira. Nibaza rero yuko twoba turashima iyo tambwe ko birabye atari igihugu cya Aziya gisa n'icyagiye imbere ya Afrika. Ibindi bihugu byose usanga bifite ibihugu 4, iyindi migabane iserukirwa n'ibihugu 4 cyangwa ibiri munsi. Intambwe iracakenewe, ariko rero intambwe ya mbere nibaza yuko ariyo guteza imbere umupira w'amaguru muri Afrika. Nibaza yuko koba akajyo keza ko kuronka ibihugu birenga 4 biserukira umugabane wa Afrika mu nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore.
Muri rusange ubona umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni muri rusange ku isi mu bice bitandukanye, mubona wifashe gute?
umupira w'amaguru w'abagore nibaza yuko uri kuratera imbere umuntu arazi amahiga mwamwe kuri inkagewe rekana mwebwe muri mu bihugu turi mu bihugu biteye imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abagore umuntu arazi Amerika nico gihugu ca mbere gifite ihiganwa rikomeye gifite abakinyi bakomeye bakobwa n'abagore Sweden nuko nyine dufite ihiganwa rikomeye cyane mbere usanga hari n'inkino z'imigwi y'abakobwa usanga zirurengwa n'abarorezi benshi gusumba abarorera inkino z'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ngaha muri Sweden hamugacura abantu bino bihugu bya Scandinavi usanga hari ibihugu bikomeye cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma ikindi nacyo twonashima kuba nk'abanyafurika nibaza yuko biryoshye cyane kubona ibikomakomeye mu Bwongereza muri za Espagne mu Bufaransa n'ahandi usanga isigaye ibera isoko abakinnyi bamwe bamwe bakomeye b'abanyafurika bava muri za Nigeria Cameroon Afurika y'Epfo ibyo nibaza yuko ari intambwe ishimishije yerekana yuko iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ririko riranduga hanyuma kandi nibaza yuko hari n'ibijyanye n'ubushimwe butangwa usigaye usanga abakobwa n'abagore batigera bibagirwa cyo kimwe n'abagabo
naho kubijyanye n'inzitizi nko mu bice bimwe bimwe aho kubera imigenzo kubera imico hari abakibona ko urukino rw'umupira w'amaguru ari ukino rw'abagabo izo nzitizi muzibona gute mu bihugu cyane cyane muri Afrika no mu karere kacu
ya muri Afrika nibaza yuko akibiko ibihugu bimwe bimwe bikigendera ku migenzo twinzi ko twoyita ya kera kumbure itajyanye n'iterambere rya none igezemwo aho usanga hari ibihugu bigikinyiza abakobwa bigikinyiza abagore ugasanga rero ntibungurutse ntibungururiwe ijyana kwijyana gushobora kuja gukora ibyo bashaka na cyane mu gukina umupira w'amaguru urukino muri Afrika rufatwa nk'ubwo bahungu gusa ariko wagira muri bino bihugu byacu nko nga muri Scandinavi urabona yuko abakobwa umupira bakuru umupira w'amaguru cyane gusumba mbere n'abasore bakiri bato bahari mu gihugu cya Sweden ico rero nibaze yuko ari ikintu cyerekana yuko umupira w'amaguru w'abakobwa umeze neza ariko naho hari ibindi nabyo bica biza by'imico ya none ijyana n'iterambere ry'isi aho usanga mu migwi imwe inakomakomeye usanga mbere habugwamo ibintu by'abajyamana bahutse igitsina ugasanga rero biragwiriye cyane mu migwi y'abakobwa itari mike na cyane cyane ngaha i Buraya Amerika na Canada biravugwa cyane ibyo nibaza yuko nabyo nyine rimwe na rimwe bishobora kubera intambamyi iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa kuko usanga hari abo mu kibano muri sosiyete tubamwo usanga batabyakira neza ariko nibaza yuko ukwiye kubyakira uko nyene kumbure nabyo nyene biri mu bishobora kuba biriko bituba n'ubwo rukino rw'abakobwa rukundwa cyane bwe runatera imbere kuko nibaza yuko haba hamwe na hamwe usanga hari aho bigera umukobwa cyangwa umugore agahagarika gukina kubera gutwara imbanye kubera kugira umuryango ibyo rero nibaza yuko twoga turabyakira uko
tuza ku mirongo ya telefone dufite Ishimwe Salomon uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye uri he Salomon
ndi butare mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza umutumire
ikibazo ni icyiyumviro ndashaka kumubaza ndahera ku kibazo ese birakwiye ko abanyafurika twebwe tutagomba kwakira igikombe cy'isi kugira ngo ntabwo bikwiye ko duhora twitabira igikombe cy'isi turi amakipe noneho twebwe Afurika kuki tutakira igikombe cy'isi ese kuki tujya kucyakira turi abanyamuryango ba FIFA bumenize n'abagabo bose muri rusange twatubavugira hamwe ariko tabona Afurika bayiha umwanya nayo ngo yinjire ku ruhando mpuzamahanga rwo kwakira igikombe cy'isi nta bikorwa remezo bihari icyo ni cyo kibazo namubazaga
mugomba kuvuga ku rwego rw'abafasoni kuko Afurika y'Epfo yarakiriye igikombe cy'isi yose mu mwaka w'2010
ndabizi yaracyakiriye ariko ngira ngo ibyo badukoze mwarabibonye birwaje ibicurane kandi nyamara ibicurane ni babo basanzwe babirwara kugira ngo Afurika yambike isura mbi itazongera kwakira igikombe yitwaza ngo ibicurane by'ingurube
murakoze reka bishure umutumire mumwishure
arakoze cyane umuvandimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda badidi kibazo cyiza cyane nibaza yuko Afurika yari ikwiye kwakira ingino mwe n'izi ariko rero nibaza yuko duca tugaruka ku kibazo mwari mwegiye kutubaza mu kanya kijyanye n'imico n'imigenzo mu bisanzwe kugira igihugu gisabe kwakira izo nkino z'abakobwa nuko ico gihugu kiba gikunda izo nkino z'abakobwa kiba gishigikiye iyo terambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ariko rero nibaza yuko muri Afrika urabye ni hake cyane nibaza yuko naho hari abakinnyi bamwe bamwe ariko barasohoka bava ku mugabane wa Afrika bakajya gukina ku yindi ibigabane ese ibihugu byinshi mbere usanga bamwe bamwe bava mu bihugu usanga na mikoro canke y'ubutundi bw'ibijyanye n'ibibuga ibijyanye n'umupira w'amaguru muri rusangi ugasanga rero nta mikoro bafite nta bushobozi bafite bwo kwakira izo nkino inkino mwene izo z'igikombe cy'isi yose kuko nibaza yuko no mu bagabo nibaza yuko muri Afrika gushika uno munsi atabihugu bibaye byinshi ni bibiri canke bitatu bishobora kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose naho coba icyo abakiri bato mu bagabo uretse n'icyo abakuze ibyo rero ugacusanga rero no kuri iyo migwi no kuri izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa nuko nyene kuko izi ko ari igihugu twovuga kishobora mbere no gusaba kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa kuko dusubira inyuma muri ya micyo twosanga ari uruhombo rudasanzwe kuko twosanga hari inkino zimwe zimwe usanga atanabarorezi ijana bashobora kujya kurorera izo nkino rero n'inzitizi nibaza yuko ikintu cya mbere nk'uko twari tuhejeje kubivuga mu kanya ni byiza yuko amareta yo muri Afurika amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika bagerageza bagakoresha uko byose kugira babanze bateze imbere urukino rw'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma kandi bongere barukundishe abana bakiri bato b'abakobwa ibyo rero nibaza yuko twobiha imyaka myinshi imyinshi kugira bizoshoboke yuko Afurika ishobora gusaba kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa
Idrissa Bakungu nawe nyine aradutwakuye Idrissa uratwumva
mumva neza ndiwe neza
ubu twakuye uri hehe
mireye hano Kigali mu Rwanda baje gushimira umutumedo mwadutumiriye byiza cyane nisabira abashiki bacu gushyiraho umuwati kugira ngo muri izo nkino zabo nisabira ababyeyi kuzaba barikura abana b'abakobwa bajye gukina ni byiza cyane hari noneho nongera nisabira umuvandimwe watumiye hari ibihugu byinshi muri Afurika bidafite ubushobozi bwinshi cyane nta bibuga nta bikoresho nta batoza buriya bazegerere igihugu byateye imbere n'ibihugu bakinyenga kandi njyana nisabira ngo hari ibihugu byinshi muri Afurika abakobwa bateye imbere muri za Nigeria za Maroke hari ku rwego rwiza kandi nisabira ngo ya makipe y'Uburaya ngo atari abana b'abakobwa bazi gukina umupira ariko babura ubushobozi kandi noneho kuronda nk'uruhu mwavuzeho kare abonye birakabije cyane abakinnyi b'abirabura mu kurirwa iyo yose bishingiye kuruhu ukabona muri Espanye benshi ubundi byarabaye kuriya muvandimwe kiriya cya Brezil birakabije cyane buriya ukareba no mu bihugu byo muri Espanye ukareba mu Butaliyani usibye mu Bwongereza niho bitari Bwongereza mbona nta kibazo cy'irondaruhu gihari cyane kubera ngo bakajijeho igihano byinshi mu Bwongereza ubwo rero mbona dore mu Bwongereza yateye imbere niyo mpamvu abantu benshi bayisangamo ni ukuvuga ngo noneho nkongera nkagaruka kuri bashiki banjye bashiki banjye nibashyireho umuhate bakureho amafaranga ndetse n'ubuzima bizahinduka ni ukuvuga ngo bakore imyitozo nitabira ngo umuyobozi mwatumiye ashakire inkunga abakobwa babashe gukina umupira w'amaguru igihe nabo biteze imbere kimwe n'abasaza babo rero ngenda bashishikariza ngo bareke ya myumvire ya kera yihutire kujya muri siporo kugira nabo biteze imbere kimwe n'abasaza babo ubona abasaza babo bateye imbere barahembwa amafaranga meza bari mu makipe akomeye bigatuma na wa wundi ukiri muri Afurika bimbona imbaraga zo gukora cyane kugira ngo abashe kwiteza imbere kimwe nawe arebeye kuri rwa rugero rw'abakinnyi burayi bakuru be badushyizemo ubushake badushakire ibikoresho begere na za leta ahantu hatari ibibuga nyine babyubake bashiki bacu babashe kwiteza imbere muri siporo y'amaguru
murakoze
murakoze
mutumire icyo cyumviro cya Idrissa Bakungu aravuga ko nta buryo buhari ariko kugira ngo ibibuga by'umupira w'amaguru nibaza no ku rwego rw'abagabo ko hakiri ibibazo bikomeye kubijyanye n'uburyo n'ibibuga by'umupira w'amaguru yari kasaba ko hogira igikorwa amareta akagerageza gufasha guteza imbere urukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni
ego nibyo twaduhije mu kuvuga mu kanya nibaza yuko amareta yo muri Afurika na cyane cyane amashyirahamwe y'inkino yoyo aranahabwa n'uburyo buri specifique cyane bwategerezwa gufasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore aho ni sigeze kandi abirazwi yuko nk'amafederasiyo yose yo muri Afurika arahabwa uburyo bwo guteza imbere umupira w'amaguru w'abakobwa gusa ariko rero nibaza yuko hari n'ibihugu muri Afurika bitari bike bidafite n'amahiganwa y'umupira mupira w'amaguru umuntu arabye mu bihugu cy'u Rwanda haba abo bari bahegeye guhamagara bari bibaza yuko ari igihugu tuzi dukurikirana cyane mu bijyanye ngene gitera imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru biraboneka yuko ubu muri uyu mwaka baragarukanye amahiganwa y'abakobwa mu kigero cya mbere n'icya kabiri ariko umuntu asubiye inyuma cabone yuko habaye imyaka itari mike atahiganwa ry'abakobwa rihari ibyo rero nibaza yuko ari intambamyi cyo kimwe n'ibindi bihugu nk'u Burundi bya Tanzania n'ahandi ibyo rero ugasanga rero hashaza niki ni kibazo cy'ibibuga icyo kibazo cy'uko n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru atitaho uwo mupira w'amaguru w'abakobwa nibaza yuko bofatira ngaho nyine hanyuma kandi bakagerageza no kuduza ubushimwe kujya babigira mu bahungu babigire no mu bakobwa abaterankunga cyangwa abasponsora baza gushyigikira ayo mahiganwa babarondere bashyira uburyo muri iyo migwi y'abakobwa ibyo nibaza yuko biri mu byofasha cyane mu iterambere ry'umupira w'amaguru.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda na haya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Umugoroba mwiza, murama.